Ibyo byabwenge vya cannabis na booster nivyo bikoreshwa ku bwinshi mu Burundi nkuko bishikizwa na Eric Nsengiyumva umuhuza bikorwa mu ishyirahamwe ry'abahozi bakoresha ibiyabura mutwe mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika aramenyesha uko kunywa ivyo biryo byabwenge vyifashe mu Burundi
ikiyabura mutwe cyangwa bakoresha mu Burundi gikomeye ikiyabura mutwe cyitwa cannabis cyangwa ikiyabura mutwe gikoreshwa nk'ibyatsi ikiyabura mutwe rero kira ku ntara zose mu mico yose y'igihe hamwe n'ibindi biyabura mutwe bakoresha n'ikiyabura mutwe cyitwa heroin abenshi bazi nka booster cyo kiyabura mutwe n'icyo kibisibije gose mu gihugu cy'isi ikiyabura mutwe kitaramara imyaka nyinshi gose gusa mu Burundi ariko ubu unye umurindi kiriko kiyo kiramara inganda kuko abana benshi mu mice y'igihugu ntacyo bakimarira ntacyo kivamo kuri ico kiyabura mutwe hamwe n'ibindi biyabura mutwe n'ibyabura mutwe bya cocaine ijambo ry'ibyabura mutwe bikoresha abantu bafise bafise uburyo bukomakomeye bafise amahera menshi kuko gisanzwe kizimbye hama hariho n'ibindi biyabura mutwe bita amfetamine akaba n'ibindi bita amakrak
uyu musore ari mu banyo ibiyobyabwenge amenyesha ko bihindura umuntu gushika atacashobora kwimarira
muri ico gihe ubuzima narimbayemo bwari ubuzima bumwe buteye agahinda buteye n'ikigongwe ego kuko sinashobora kuronka ahantu mvuga ngo nashobora kuba ndi stable nyine kuko umwanya wose naba obligé yo kurondera aho nkura amafaranga yo kugira nshobore kuronka ico kiyabura mutwe nyine bisa nuko kiba ari ikintu kiba carakuboshe ugacuna nasanga mbere n'utwo wari utunze twose uriko uratwikura ko utudandaza kugira ushobore gushikira kuri ico kintu uba wifuza
abanywa ibiyobyabwenge sabahungu gusa uno mwigeme aremeza ko yabinyoye kandi bigatuma atandukana n'umuryango wiwe
ubuzima bwanje nkibifata bwari bumerewe nabi bwari bwifashe nabi cyane kuko byatumye mva muhira ataco tubuze kubera kwiba muhira nitamwe kuja mwibarabara kugira ndonke ibiyayura mutwe nagira wescrew bwinshi cyane narasega umva narimbayeho nabi cyane kabisa ye
iyo umuntu ahevye kunywa ivyo biyobyabwenge arahinduka agasubira kuba umuntu nk'abandi bishikirizwa nabo babinyoye
unye narashoboye kuba umuntu wundi nkasubira muri societe nyine nkabona bakambona nk'abandi bantu nyine bazima unye ndakora ibintu bishimwa
ubu merewe neza fise amagara meza ndanezerwa cyane muhira baramfasha ubu bamfashe neza ndaronka ico nifuza ico shaka ofet ubu ubuzima umeze neza cyane kuri jewe ego kandi ndashima Imana kandi sivuga si bose babishobora ariko ubu uye ndashima Imana kabisa ko narabivuyemo
abanyo ibiyobyabwenge birashika bakabiheba Eric Nsengiyumva aratubwira ingene bafasha abakibifata kugira bahinduke
twe turaguze inyigisho mu mice itandukanye tukageza guhura nabo bantu twasanga hari ahantu binyegeje kandi abantu batorosha hama tukabereka ingaruka mbi zijyanye no gukoresha ibyo biyayura mutwe maze tukabahimiriza kubivamo bagasubira mu miryango hama ikindi dukora ni uko tugerageza gushikira abantu bose basanzwe bahura n'abantu benshi kugira ngo bakomeze ikiyago mu miryango bongere bakomeze ikiyago ahantu hahurira urwaruka rwinshi n'abandi bantu na cyane cyane aho dushyiramo ingufu ni mu miryango no mu mashuri
aba rero banyoye ibiyayura mutwe basaba Urundi rwaruka kutegera aho biri kuko iyo umuntu ahonjeje iba ari intango yo kubandanya kubifata kandi kubiheba warabitanguye bica kure igenekerezo rya 2026 buri mwaka kuva umwaka w'1987 ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariye kugwanya ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge Desiratungimana Kigali ijwi rya Amerika.